Les Ouïes d'Amérique. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Ishuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na kuri Facebook radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatakaburungu radio yacu vewa@kaburungu.com wamanya ikiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Afrika ni intara ifite amatungo menshi yaba ayiri mu butaka canke ayafatiye ku bwinshi bw'abakiri bato kurusha mu tundi turere two ku isi. Nyamara Afrika ibandanya kuba inyuma iyo tundi turere two ku isi ku bijanye n'iterambere. Abakurikirana akarere ka Afrika bavuga ko imigambi itandukanye itari mike yerekeye iterambere yageragejwe muri ako karere isa n'itashise kuvyo yari yategekanirijwe ko. Mu bibaza igituma Afrika idatera imbere nk'abandi harababona ku imico n'ukuntu abantu biyumvira muri ako karere bishobora kuba ari intambamyi ikomeye bo baba bavuga busema nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Hussein Butoyi umurundi yanonosoye ibijanye n'imico y'abantu hamwe n'ivyigwa bijanye n'iterambere aba mu gihugu cyo Bubiligi butumire ndakuramukije Ego Ego imico n'ukugena abantu biyumvira bifise uruhe ruhara ku byerekeye iterambere ry'igihugu muri rusange
ndibaza ko ikibazo nk'icyo kigabuye mu bice bitandukanye nice nka bibiri ariko nivuza ko navuga muri ibyo bice ntanguriye ku bya cyambe cy'ukuntu abantu bashobora kuinvestisha cyangwa gutanguza imigambi long term nshobora kuvuga mu Kirundi imigambi igamije mu mwanya muremure biravugwa ko muri Afrika kenshi abantu batigera biyumvira kuinvestisha mu ibintu bishobora kumara nk'imyaka 20 imbere batanguza umugambi uno munsi akugamije ko bashobora kwintu ukeneye haciye imyaka 20 cyangwa 50 bitandukanye n'ibihugu byinshi biteye imbere bashobora kurangura imigambi kwinjira kuri kintu kizoshika ku myaka myinshi iri imbere ariko kenshi turaziye kuri ibyo byumviro cyangwa icyo twita ko ari umuco cyangwa imico iri muri Afurika kenshi biba bivana n'akahise ibihugu byo muri Afurika byo biba byaraciyemo ku byerekeye iby'intambara cyangwa ubukoroni aho benshi abantu benshi kugira ngo bikwirize ikintu cyangwa kugira ngo yumvire umugambi ushobora kumara imyaka myinshi bitoroshe ahubwo aryoherwa cyangwa yumva ko ashitse ku kintu ashaka iyo bwije buri munsi yabonye ko imigambi yari afite ku munsi yaranguwe yego hama n'ikindi nicyo cyo ko Afurika canke ibihugu byinshi bya Afurika biguma biteze ubufasha babuvuye hanze ibyo byo imigambi y'iterambere ugasanga nta mwanya bafite wo kwinjira ko bashobora kurangura imigambi yabo yonyine kugira ngo batere imbere
Yego naho abavuga ko imico dufatiye kuri imico twakora turavuga no kugena abantu biyumvira muri rusangi ku bijanye na Afrika bavuga ko iyo mico muri Afrika no kugena abanyafrika biyumvira bishobora kuba biri mu bituma Afrika idatera imbere abavuga gucyo bavuga busema
mu bisanzwe nico tuma bavuza ati ibyo biri mu ntuzenya muri volisi abavuga niba ubiravye muri yo angle ya mbere kuvuga ati abanyafrika batigeze bavuga cyane mu bintu bya long term cyangwa mu bintu by'umwanya muremure aho urabona ko baba bako bavuga ukuri ariko arindi voya kabiri bivanye kandi abayivuga benshi n'abantu usanga bakora imigambi y'iterambere imigambi iba iri iba iciye muzi ya organization nka Zenya ONG mu gihe baba batashitse ku migambi baba bashaka gushikako baca bavuga ko imigambi yoba yapfuye cyangwa itagenze neza bivanye n'imico n'ibyumvire by'Abanyafurika kenshi ibyo navyo biba bitumwa n'ibintu byinshi ukuntu umugambi uba wateguwe w'iterambere ukuntu amafaranga iyo migambi aho amafaranga aba yavuye bajya abadoneri cyangwa abaye dufama baba batanze amafaranga cyane n'abantu iyo migambi iba igenewe gushikako mvuze ku bwa mbere ukuntu imigambi iba yateguwe kuko turabona kenshi hariho ibyigo byinshi byakozwe bigaragara ko imigambi myinshi itegurwa yo guteza imbere igihugu byinshi byo muri Afurika cyangwa Abanyafurika myinshi ntiba yakorewe muri Afurika nyine imigambi iba yiyumviriwe muri ibyo bihugu aho amafaranga aba yavuye ugasanga ntibigera baraba cyane imico y'abo bantu iyo migambi iba igiye gufasha ugasanga kenshi bo bisunga cyane aho amafaranga bavuye bakaba bashaka kuryohera abayatanga bakibagira cyane inyungu abantu bazaba bakuye muri iyo migambi cyo kintu kenshi kiratuma imigambi myinshi idashika ku kintu iba yagamije ugasanga kenshi bagashobora beshera ko ari imico n'ibyinjiriro by'Abanyafurika biba bituma iyo migambi itigishika ku byo iba yagamije kuko kenshi hariho n'uburoro bwinshi bwatanzwe ugasanga ari nk'umugambi ushaka guteza imbere nk'abakenyezi biciye muri ibyo microfinance batanga amafaranga ugasanga babyumvire ino bakibaza ko uko bavindira ko bizogenda ugasanga iyo baje kurangura iyo migambi ntibigeze biteza imbere abakenyezi ugasanga amafaranga nayo baba batanze kugira ngo bakore nk'utu business duto duto ugasanga bigeze bishikako kuko baba bibagiye ugasanga mu gihe bakarangura iyo migambi bakaba ari igice bigisha abakenyezi ugasanga bagiye abagabo ugasanga kumbe muri muco by'ubugu ugasanga imico yaho ni uko usanga ari abagabo baba bakontrola cyangwa bakurikirana iyi migambi yo mu nzu bityo ugasanga babibagira ngo babashyira mu migambi yo kubigisha uko bashobora gukoresha ubwo buryo ugasanga bakaba bicunga cyane ku bakenyezi ako ni akararo muri kamwe mu buriro bwinshi bw'ibintu byinshi byakozwe muri asaviti kigeze bishyika ku cyo yabigamije ko iyo migambi iba yarakozwe batigeze biyumvira imico n'imigenzo y'abo bantu iba yaragiyeko
none ni kuki iyo migambi abanyafurika ubwabo batoyitunganiriza ku nyungu zabo bwite ko muravuga ko kenshi iyo migambi bayatunganirijwe n'abanyamahanga batumva neza imico muri Afurika n'akamaro kumbe imwe na rimwe badafise n'inyungu za Afurika mu kumushaha wabo ikosa ririhe ninde yo bibazwa muri ibyo byose
ikintu nk'icyo kenshi imigambi nk'iyo kenshi igihugu kiba gitegereza gutunga imigambi nk'iyo cyane abantu kuko ntibavuga ko ari umuntu aba asanzwe afise amahera ko ashobora kuvuga ati reka ntegure umugambi nk'uwo nteze imbere ko iyi n'imigambi iba iteza imbere apana ekonomike magusa mais socialement kenshi igihugu nicyo kiba kibazwa imigambi nk'iyo ariko kenshi usanga n'ibintu nk'izo z'imigambi nk'iyo biba bivana ndibaza na agenda igihugu kiba gifise mu bintu biraba kenshi ibihugu bigiye muri Afurika biba bifise izindi ngorane ari amapriorite yandi aba hari gusumba ayo turavye kwanza n'ikintu n'amaniyumvira nyamukuru cyotangurira ko ni ikintu cya education qualité d'education ibintu byigwa bishobora gukundisha abantu dabo kwanza igihugu hama ibyigwa bishobora kwerekana icyo ari cyo imigenzo n'imico iriya bintu nk'ibyo
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise Raymond Raymond uratwumva uri he Raymond
mu Rwanda ku Gisozi Kigali
ufise ikibazo ubaza umutumire icyumvire ushikiriza
icyo nge nagira mvugeho nuko akenshi bavuga ngo Afurika turakenye noneho kandi tudakenye ugasanga ari ayo mabuye bacukura muri Afurika bakajya kuyakorera iwabo bakayashongesha bakayakoramo ibyuma kuko Afurika baramutse bafunze amabuye ajya mu mahanga nta byuma byakongera kugira gute bakongera gukora ikindi bintu byose babikorera rero babikora hano muri Afurika materi premier zose bazikora muri Afurika nati ibintu by'ibanze byose yaba imiti yo kwa muganga yose bayikora muri Afurika ikawa turebe ikawa uko hano turi bayigurisha ikimara kuba kimara kuyisarura usanga ari 50 ngungu 80 amafaranga n'ibiceri 80 ariko niza urasanga igeze ku 1000 kumva aho ngaho natwe abanyafrika tugize igitekerezo cyo kwikoza inganda zacu bari abantu bari mu Buraya hari abakorera hari benshi ari wacu abanyafrika akaza tukubaka inganda tukubaka inganda tukabashaka kuba natwe twakora bya bintu twabona ku giciro gitoya ari tugakora n'ayo ibintu biri orijinali njye n'ibyo gitekerezo nimba natanga
murakoze turagushimiye remo ku gitekerezo cyawe Nduwimana ari ku munyongo wa telefone Nduwimana ahuri
Ego alo
uri he
Bujumbura mu Burundi
Profesa kibazo baza icyumviro
Ni kibazo mbaza ngatirane cyimbiro kandi
Ego
Cyo cyambere ni kujyanye n'ikintu amabuye y'agaciro yacu yo ngaho muri Afrika baye kuriha amasezerano kuva kera aba bategetsi bari ngaha bakanka gusuzuma amasezerano kugira basubiremo ngo babanze barabe koko ko yaba dukiriye akamaro Afurika kugeza ubu ngubu hanyuma nkongera nkabaza igituma iyo bazanye ibintu byakoze ku bishorimo abategetsi bo ngaha babyakira akarubiro nk'impunzi zakoze ibikoresho byakoze majamo make rimwe twita ngo occasion de hope umutumirwa yabagize gakwiki ibyo byo kujya gusubiza inyuma iterambere ryo ngaha
reka bishyure
hama
ego
ego undi akandi mari ko hinda gato Ubushinwa nabwo ni buri muhuza gusubiza inyuma Afurika kubera yuko ibintu bari ko baradukorera ngaha ugiye kugikura usanga afite amara kanya kanini igikoresho umwanya muto kandi bakigize amafaranga byo byo umutungo yaba yivuga nk'iki ku masezerano Ubushinwa bufitanye na Afurika ko ibintu bukora ugiye kubigura kubikoresha akanya gato bikaba birangiye kandi bikarangira abantu twidoga nta terambere
murakoze reka bishyure mu mwishyure
Ego aho ya uri kuri telefone murongo avuze yakabaza kubyerekeye ngo kalite cyane amahinguriro ashobora guhingura ibintu byinshi bivuye muri Afurika bicanwa hanze bigahingurwa amabiga mu bihugu bya Afurika ugasanga bigurishijwe kandi ugasanga na kalite yabyo ntishemeye ugasanga ngo bironeka yakiri kare je ndibaza ni nko nka remo nk'ikintu yarashikije ikibazo cy'uva ko atanganda zihari muri Afurika nivyo inganda ni nkeya cyane migani myinshi iterambere canke ivyo gucukura ubutare bwo muri Afurika kenshi nivyo birajanwa hanze biragenda gukorerwa hanze bikagakorwa kudandarizwa muri Afurika ugasanga biri ku mafaranga menshi kenshi ugasanga na kalite ikibazo cya kalite wo kiba kivana n'amafaranga abantu bashobora kugura icyo kintu ko ikintu kiba kije cyakoze mu buhinga bukomeye gikomeye n'abantu bakeya bashobora kuronka amafaranga yo kwigura nicyo bituma kigera kirungikwa nko muri Afurika babarungira nka igihe kabiri kenya kabiri cyangwa gatatu babona ko ishemeye cyangwa nk'icyo uri ku murongo Bujumbura yavuze cyerekeye intuzenya ati impuzu ziba ari intuzenya okazio ugasanga nizo zigurishije kubera baba babona ko iyo bazanye nka orijinali iba yakusarambagwa ko n'abantu bakeya cyane bashobora kuyigura umva muri icyo gihe nta soko riba rihari ikintu niyumvira muri icyo gihe ni uko nivyo nk'uko Norema yavuze nuko muri Afurika abantu bakwiyumvira gukora inganda zabo bagahingura ibintu byabo iyo nyine hama bikagenda kugurishwa hanze bitari kugaruka ibigiye gukoreshwa byamaze guhingurwa gusumba kugenda guhingurwa hanze no kuzakoreshwa ariko muri icyo gihe naho izo nganda kugira ngo zibe muri Afurika hari ino zinshi ntegezwa kuba gushyirwa bwa mbere nk'uko nari navuze muri Afurika ibihugu byinshi ibintu bita infrastructure ibintu bita communication technologie hari ibintu byinshi cyane bitaratera imbere ku buryo inganda nk'iyo ishobora gukora gukomeza bazikora mu bindi bihugu biteye imbere hama yavuze ku byerekeye mva amasezerano yosubigwa mu agahindwa kakigwa karaba ko bayashyize ubwa mbere ko ubu ashobora kuba agikoreshwa nuko abantu benshi turibagira ko amasezerano yego arashingwa abantu bagasinya ego nibyo ko kuntu umwanya ubwira ariko abantu bashobora gusubiramo amasezerano bakaraba ko adufize valeri nkiya kuko bwa mbere bayashinga ko iyo valeri gihari kugira ngo bayaktualize no vyituko bashire ku mwanya ariko kenshi rero turaba ati ninde muri abo bantu babiri yo bafise nze influence cyangwa ingufu yo guhindura kuko ego butare hari ibihugu byinshi usanga bifise ubutare busumba ibindi ariko nk'abantu bafise amafaranga cyangwa se izo hinguriro bobo kenshi usanga bafise nk'ingufu cyane zo kuinfluensa aha uwo butare wabuva umva ivyo baba bashaka ivyo baba bavuza ati shaka ko bikugukuru kenshi iragoye
arayu gubishobora yagubwiye ngo basubirize bavuga ati oya turavyanze kuko bavuga ati nawe twanka ko tutaza kuronka ihinguriro ngashaka guhingura ico kintu umva baba bari kuri point of force ikonovide
naho ivyo yavuze ko ubushinwa usanga muri iki gihe buriko bugurisha muri Afrika ibidandazwa bidafise kalite iri hejuru ngo mubisubize nyama Afrika hamwavuge
ya nije nako nakuvuga bwambere ati kalite bivana na nze na bidashe bivana na marche aho iba iri kuko ego abantu uravye ubushinwa ni igihugu ku muri uyu mwanya cyo kwatera imbere cyane kandi yibaza ntihenze kuri kote economic y'igihugu kirazi ikintu cyo marketing kirazi ikintu gikora ikintu kimwe ariko kuri kalite zitandukanye bivanye na destination ikintu kiba cyarumbitsweho ikintu kiba kigiye Buraya cyangwa muri Amerika kivuye mu Bushinwa ni kiba gifite kalite cyangwa kuguma kuba kungana n'ikintu kiba kigiye muri Afrika aho biva ni bivyo nakanavuga bwa mbere bivana n'ubushobozi bwo kugura ico kintu muco gihugu babwiyemo barere yacu ko nk'ikintu kiba kigiye guhamagara $500 dufate nka telefone cyangwa dufate nk'imuzi bigugwa nk'amadolari nk'amajana 200 pantaro rero ngo cyemeza Afrika n'abantu bakacye nashaka kuyigura muri ico gihe biraguye cyane biragudanda cyo kintu cyokora ikintu gifite kalite ntoya cyane ariko gishobora kugurwa muri cyo gihugu cyo kigiyemo kenshi niyo kote ya nuzo nya marketing barabako cyane
okay murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Simon uratwumva
ego ndagumva cyane
uhamagara uri he Simon
ndamagara ndi Bujumbura
ego ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro
cyarashane ni cyumviro nterera
yego
naye kutera ndo rya Afrika cyangwa hanini cyabinga mu cyari gukunda cyagiye twaka ubushobozi cyo gafa n'ibigo byagiye bidukoroneza tugasanga nk'ubu for example ngo mu Burundi haragezaho kera fari polisi harikora umurimyi agashobora kuja kuyirinda ariko aho abazungu babiriye batwerekera mbere iyindi mu nyuma ubu ntibigikunda ko tugikora cyadire ke twagiye dusubira inyuma kubera iki kubera twagiye dukororeza tugomba gukurikirana imico y'abandi hama muri rusange muri Afurika ihamahingo yira cyane cyane usanga atari abanyafurika bayafise usanga ari abanyamahanga baje gusinga amaco mahinguriro muri Afurika kugira uburyo buja kuboneka buvuye muri ayo mahinguriro gusubira iburayi gusubira kwa bene ese byo ubwacu bujya dutera imbere ntibizokunda kuko naho uko bikorwa bikorerwa ngaho iwacu muri Afurika uburyo buvamo niheze ngo bufashe Afurika gusubira hariya iwabo mu bazungu kuko natwe twogerageza tukagira amahinduriro yacu ku buryo dushoboye amafaranga yacu tuba tukayakorera mu bindi bintu nimba twari ko dukora mu bijyanye ni dufate nk'imyambarire nk'impuzu par exemple hirya yejo tukazokora mu bijyanye n'amaplastiki nk'imabase n'ibindi tukareka tubona yuko ikuru ari uko twafata amahera y'agaciro tugasubira kuja kuyaranguza kuyakoresha iburayi ikindi nacyo hari naho batuhenda ngo bazanye imfashanyo nta mu Burundi baravuze ngo bazanye imfashanyo ngo umuceri ari ngo ngo umuceri wa Pakistani sindi ka Pakistani hari kugiye kuraba karite yabo imbuku na fesko imbuka tugiye kubona ariko bigiye gutagarangira hari ababatuye ariko bavuga ko ari imfashanyo bazanye kandi bakaca bongera bakavuga yuko bazotabongera bakawudandazamwo ni nawe tegeki wa hano abo ariko bawugurisha muri twebwe nyine aho gufata kugira ngo bige karite y'ibyo bintu baturungikire babigumizeyo nimba bashaka kudufasha baduha uburyo bw'amafaranga hama turabite dukenye mu iterambere aba ari byo dukoresha.
Murakoze.
Amake ego
uheraheze icyumviro cyane
ego ngo mamiraheze kenshi muri Afrika turishwa n'ikintu kerekeye ko twakwama tuvuga yuko tudashoboye tudashoboye gusa ni uko usanga uko udashobora ibindi bihugu na cyane cyane nk'Ubushinwa buca bugaruka bukaza gushongera ishimwe ndekana yuko meme naho dushoboye kandi nicyo dushoboye koko kuko naho ishoko rikindirwa Umushinwa naheza ngatanga akazi ku bantu bari muri icyo gihugu usanga afashe Abashinwa bagenzi be bakabasha baza gukora cya gikorwa bashimira isoko amafaranga basanga umunyamahanga cyahimbwa amafaranga menshi ndabo wewe uri ngaha mu gihugu bahawe akazi utahembwa rumwe kandi n'akazi nikamara n'igihe usanga ukoze amezi abiri baraguhinduye motife ngo baramasokere yabo ibiki ngo bariko barage kure ego
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu okero uratwumva okero uratwumva okero ntatwumva ku murongo wa telefone dufise kom uratwumva koma umengo uvugira kure wo kwegera telefone cyangwa ukigira yo gato yahuri ntitwumva neza umengo uvugira kure koma turamutakaje ku murongo wa telefone Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kubijanye n'iterambere bishobora kuba bifitanye isano n'imico no kugene abantu baba biyumvira mu bituma bamwe biyumvira ko ivyo kumbure mu karere ka Afrika kugena abanyafrika biyumvira n'imico yabo bishobora kuba imwe mu ntambamye kubijanye n'iterambere Afrika na karere karimwo abakiri bato benshi cyane havugwa ko ibitegere bitangwa ibice 65% ku ijana by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 ariko ibyo byose twako turavuga abakiri bato kenshi nibo nkingi no vuga imoteri kubijanye n'iterambere mu bihugu bimaze gutera imbere ariko Afrika umuntu yitegereje akabona abakiri bato naho bahejeje amashuri urugero rw'ubushomeri ruhejeje cyane baraheza ntibabone iyo baja ntibagire kibafasha ntibabone uburyo bwo kwiteza imbere kenshi bagaca bafata inzira y'ukurondera kuja mu mahanga aho kenshi baca mu turere turimo ibibazo bikomakomeye turazi ingene abagerageza gufuje buraya baca mu karere ka Sahara bagapfira muri Mediterane bagashitse bagapfungirwa muri Libya cyane cyane ico kibazo muri rusangi mubona ico torego nyinshi gute mu karere ka Afrika
ya ego ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe nivyo ico bavuze n'uze nyigo byishyoye kana ko muri Afrika ugaruka ari gwinshi ariko ugasanga sigo ruko bakora nta migambi hari nibwo rufise ingufu yo guteza imbere Afrika ugasanga uyu munzi ya ruko rukurikira kuja mu bihugu bindi by'Uburayi cyangwa muri Amerika bihugu byateye imbere kurondera ubuzi kenshi ndibaza ingorane ingituma ivyo bintu biba ngo bivuze n'ubwa mbere ni byerekeye education canke n'uze ibintu qualité education izigwa abantu babarije kuko uravye kenshi ndabona mu bihugu byinshi abanyeshuri benshi iyo bagije amashuri baba bitega kuronka akazi nko muri leta ariko kenshi ugasanga muri leta nta buzi bwinshi buhari ibihugu byo bivana rero n'ukuntu babarize ko mu bihugu byinshi barigisha umuntu uko nashobora wenyine kwikorera nk'ibintu byiwe akiteza imbere ariko ugasanga twebwe nko muri afite igihugu byinshi wize utangura kwiga nk'umwaka wa mbere wo umaze kubona ati jensha neza amashuri yuko izompa kazi mbe nk'umudokteri cembe nk'umuntu akora nyine nko mu bintu bya leta kenshi rero iyo barangije amashuri ugasanga ubwo buzi ntigeze buboneka benshi barashaka kugira ngo basohoke baje gukora nabo bakoresha iminwe ko benshi
ari gusanga afite namashure menshi ugasanga ubuziba ariko barakora mu bihugu bashitsemo ugasanga sibwa buzi bw'ibintu babarinze baba barakene ko ibigera baronka amahirwe gukora ibintu baba barinze gukora nko muri guverinoma ibintu nk'ibyo basanga sibwo gukora bwa buzi gukora mu mahinguriro basanga koshije amaboko basanga no mu bihugu byabo iyo baba baronse nka amahirwe akaba hari nk'ama society cyangwa entreprise ashobora gukora ibintu nk'ibyo.
Ego warikuru avuga ibihugu bimaze gutera imbere ko bifise uburyo byashizeho kugira bifashe mu iterambere nk'ivyerekeye inyubako infrastructure ivyerekeye guhanahana amakuru n'ubuhinga bwa none muri ivyo bisata Afrika ikaba iri inyuma cyane iterambere rizoshoba ko gute ivyo bintu ngenderwa kwizo nkingi z'iterambere zitabonetse.
Ego misanzwe ize byose byubako n'abantu kandi byubako n'ubwo gwaruka nyene aho turavuga gwinshi ije yose nize nako navuga ati ntamba myinshi babivuye ko ni ukugwenye abantu batwayigishijwe muri ije byo byacu bya Afrika kuko nibyo nusha kwigisha technology umuntu utagira ntuzenya izo infrastructure n'izo bintu uyo biteje imbere ariko n'ibindi bintu ushobora kuvuga ko ego haraba kwaruka gwinshi ruri hanze guva muri Afrika usanga rukora ibintu byiza usanga guhiga ugasanga ruramenye ibintu byinshi aho ugasanga biragobera ngo rusubire inyuma kuja gushira mu ngiro ivyo biba byarize ariko kenshi navyo biba bivanye n'intuze na situation igihugu cya ivugo bavuyemo iseshe iba ihari cyo ubwoba bwo kuvuga ati ikintu ashaka kuzokora canke ubuzima ashaka kuzocambamo muri ico gihugu canje ntabwo mbona ugasanga benshi bituye baguma aho bari ubabwira ngo ivyo bintu biranguke tant izo infrastructure canke iyo mode de communication canke technology dahari biraca goye buhoro. Yego
yego tugaruke ku mirongo ya telefone. Emmanuel aratwakuye. Emmanuel uratwumva?
Ndimo ndabumva.
Uri he?
Nerere Kigali mu karere ka Kicukiro.
Ikibazo icyumviro?
Ni ikibazo nari mfite.
Yego
akenshi wenda nke impamvu ubona urubyiruko rwa Afurika rukunda gutera inyuma hari ibyo mbona biterwa n'abayobozi. N'ubu ngubu ubushize nigeze kumva muri Kenya umwana wagiye gukora ikizami cy'ubudogiteri atarabyigiye ngo yakoze operasiyo z'abantu umunani ababaga neza pe nta kibazo ariko byarangiye nyuma bamutahuye ko atigeze abyiga baramufata baramufunga. Ese kuki batarebye ngo bakurikirane ubwo bumenyi afite niba ari n'impano bayikuze ahubwo bagahitamo kumufunga ubwo sunguka gusubiza rya neza byaterambere ry'abanyafurika twakwiye gutera imbere nk'uko hanze buraya tujya twumva babikora umwana icyo akuze akunda nicyo bamutoza kugira ngo azakura kimwe none twebwe kugira ngo babigenze gutya ahubwo barabicikanira aho se yaba ari n'ikibazo.
Ere kagerageza kubishura iyo nkuru nta ntitwayikurikiranye nimba byarabaye reka twumve umutumire ico bivuga ko
okenshi ibintu nk'ibyo birakunda kuba ariko byinshi byerekana ko kenshi ego birashobora gusanga ubuyobozi cy'abayobozi n'ubwo bimwe bimwe ugasanga niba kenera ntibabona ingabirano umuntu aba afise kugira ngo barabe ko bashobora kumufata mu mugongo kugira ngo ateze imbere ingabirano afise ugasanga nibyo baramushize hasi ari ibihugu byinshi usanga hari ugwaruka gwinshi gwa wifuza gutanguza ibintu bivanye n'ingabirano ugasanga si n'ibintu bize kwishura ko n'ingabirano bavukanye ugasanga igihugu aho kubafata mu mugongo keke bashize hasi bavuga ati ibyo bintu ntabyo wiha papuro wifitiye icyo ko atazi ushoboye. Hari abaho abantu benshi usanga byaragaragaye mu bihugu byinshi ugasanga nk'aho ugwaruka rushaka gutanguza nk'imigambi y'iterambere ugasanga cyane cyane igihugu usanga gifite na sisiteme ya impo n'amatasi ugasanga bashobora no kugabaniriza ubuga kugira ngo barabe ko mu ntango zama zigoye ku migambi myinshi kugwaruka ugasanga baca umugongo ntibafashe ibyo kugira ngo batere imbere ugasanga babasaze ibintu bivuna inkokora ugasanga niyo migambi ibakishize mu ngiro bivanye na situasiyo ihari. Yego ubwo ibyo bintu birakunda kuba kenshi.
Yego okero ari ku murongo okero uratwumva?
Ndabumva. Mwaramutse.
Mwaramutse. Urihe?
Ndi mu majyaruguru ya Uganda ku boda na Sudani y'Amajyepfo.
Ubaze ikibazo ushikije icyumviro?
Icyumviro.
Yego.
By'ukuri uyu mugabane wacu wa Afurika ufite ubutunzi bwinshi pe ubutunzi bwinshi bwifitanye ngira ngo mu bihugu uno mugana ati no mugana ufite ubutunzi kuruta ibindi migabane y'isi, ariko noneho ugasanga bwa butunzi dufite mu Afrika ntabwo twebwe tubukoresha nk'ubwacu twe nk'Abanyafurika, kubera ko ubwo bushobozi bwo kubukoresha nta buhari, kubera ko cyabayeho nko mu gihe cy'ubukoroni bw'abazungu, habayeho kugira ngo batwigishe iby'iwabo muri ibyo bihugu by'Iburayi na Amerika, habaho ko badushyiramo kugira bwa butunzi bwacu dufite mu Afurika baduteze imbere, akabaho ko twebwe babutwigisha ko twagomba kubukoresha kubera kuba twarinze, bakatwigisha uburyo twabukoresha bwa buryo bwacu bwa gakondo twari kubukoreshamo buratunanira, batwereka ko tugomba kubukoresha ariko tubanze kugira muri za univasite zihambaye, ariko tukabona ko abazungu babaye nk'abatubeshyamo, bikatubera ikibazo twebwe Abanyafurika kugira tugere kuri bwa butunzi. Ikindi ubutunzi dufite mu Afurika aho butabugoye kubugeraho twebwe ubwacu, abategetsi nabo bayobora ibi bihugu urasanga ari bo babwikwizaho, ariko umuturage wo hasi ntabubone. Nk'urugero murebe mu gihugu cya Congo. Congo ni igihugu kije kwisingira ngo mu butunzi, ariko urebye n'ingabo zabo ntabwo zihembwa kesi, hari abadahembwa kubera ntabwo bahembwa umushahara ukwiriye, kubera ndetse ibya Congo urasanga nabyo bitoroshye, kubera urasanga ibyo bihugu bifite ubutunzi hamwe na hamwe bashozamo intambara, ugasanga kugira ngo bugerweho biragoye. Nuko mbibona.
Yego, murakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Abitegereza ibintu baravuga ko kubijanye n'iryo terambere biva aho umuntu ari, ibyo no kwita mu gifaransa environnement, baravuga ko abantu c'est des produits de leur environnement, bivaho abantu bari nk'abanyafurika bari muri Afurika bari kuravuga ku buryo nk'abo bakiri bato butaboneka batabona iyo baja, ariko bagira amahirwe yo gushika nk'Iburaya na Amerika, ugasanga barize amashuri, ugasanga bafise ubwenge nk'ubw'abandi n'abazungu, ugasanga baronse amadiploma akomeye, baronse ubuzi bukomakomeye, bagateza imbere ibyo bihugu byo hanze. Iyo environment izohinduka gute muri Afurika kugira ngo nk'abo bafise izo ncabwenge bari muri diaspora bashobore kugaruka bagafasha?
Nje ndibaza ntuzenya kugira ngo environment ihinduke nuko kwanza na systeme zihinduka mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Nshate kuvuga ukuntu ushobora gutahura ibintu, kuko nibyo nari nabivuze ubwa mbere nawe urabisubiyemo, nibyo benshi baragenda bakiga bakiteza imbere bakamenya ibintu byinshi, ugasanga ko ntibasubiye inyuma bivanye na environment baba barimo. Nijye consideration ko ndavuga kenshi na kenshi n'abantu usanga mbere bahurumbira n'umushahara w'amafaranga baronka, mvura bati jeye amafaranga mpembwa ngakora akazi nkora ninaja iwacu ngasanga gakora nzoronka ubu buryo nyene, ni kujya kuntu nyene ego umuntu wese araba uburyo, ariko ari n'ikindi kintu tuba tubuze kenshi Abanyafurika kudakunda ibihugu byacu, kudakunda ko tubateza imbere natwe Afurika, kuko navyo nako ndavuga za investissement ku bantu bateye imbere mu mitwe nk'abazungu, ino migambi bagira ni migambi ya long term, migambi bagamije ati byereka nko iki kintu nzobone nzo leta yacu mu myaka 50 aho nazo wampari, ariko kizoshika ukintu ugasanga rero narakoze ikintu ugasanga ibintu bateye imbere. Ariko abantu benshi baragiye hanze kenshi ubanza kuraba umuryango wawe nawe ukiraba imbere yuko uraba igihugu cyo gifasha. Ndibaza kugira ngo environment izinduke yivana n'abo bantu batwege abantu tuba twarize wa muri hanze bamukora ibintu kugira ngo muhindure ibyiyumviro, uvuga ati iki kintu ndazi ko niyagenda kubikora mu gihugu iwanjye sinzi uronka bwa y'amafaranga na bwa buzima mfise ngaha, ariko mu myaka iri imbere nk'ijana hari ikintu kizoba kizindutse cyo kuko kibuze na kwita nka solidarity cyangwa patriotism abantu benshi tuba tubuze, ariko birakunda munashobora guhindura environment aho aba ari.
Abantu barakunda hagati y'abari Abanyafurika bari hanze bari mu bihugu byo hanze n'abagumye muri Afurika n'abategetsi baho uruhara ku byerekeye ibibazo biri muri Afurika bararuterateranwa, bari hanze bakavuga ko batumva bogaruka muri ivyo bihugu kubera impamvu nyinshi yari zerekeye ubutunzi, yari zerekeye politike, amareta muri Afurika nayo kenshi akavuga ko nkuko bari kuravuga ngo babona ko ngo abo bantu bahevye ivyo bihugu vyabo birukira amarongo yabo mu bihugu vyo hanze. Nuruhe ruhande ubona ruvugisha ukuri, nikiye cyo kugwa hagati izo mpande zibiri kugira ngo zikorane, kuko uravye n'ibindi bice byo kwisi vyateye imbere nk'Ubushinwa n'Ubuhindi barakorana cyane na diaspora. Diaspora ni nk'imoteri y'iterambere ryabo.
Yego, ibihugu byinshi diaspora ni imoteri, kuko hari ibihugu byinshi na za Ghana zose cyo ibihugu biba byarashoboye guha uburenganzira diaspora ko bashobora kuronka uburanga bubiri, ugasanga ufite akaranga k'igihugu urimo n'akaranga k'igihugu cyakwa kagumana n'Uburundi ushobora kugira na kimwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu zirenga. Rero muri icyo gihe iyo ibona rero niyo kolaborasiyo ya diaspora y'igihugu uvamo, hari ibihugu byinshi usanga nk'uko navuze Ubuhindi, Ubushinwa barafise urazi nk'amayuniversite menshi akomakomye yo ku isi cyangwa andi mayuniversite yose, usanga bafite abanyeshuri benshi bigaho, benshi bajya kwigayo nta mugambi bafise mwinshi cyangwa ibyumva bavuga ati je naheza amashuri nzarondera akazi ngaha, benshi baza kwiga basi icyo bagiye kurondera kandi bashobora kuzosubira mu gihugu wabwira ngo bagishyire mu ngiro bateze imbere igihugu, niko benshi ibihugu byinshi byateye imbere, niko icyumvo gihari. Ariko ibi byose nk'uko bivuze bivana n'imigambi rero inuzenya igihugu kiba gifitiye abo bantu, iva na situasiyo iba iri mu gihugu, igihe situasiyo itaba iri stable mu gihugu ku byerekeye kecyo ekonomike na politiki mbere na sosiyali, kenshi bigatuma abantu benshi n'ibyo bagiye ugasanga baraterana bavuga ati ingorane si jewe ngorane n'igihugu, igihugu akavuga ati mu byo mugiye kwiga baciye ubwenge ntimwagasigaye mu mushiye mu ngiro ibyo mwize, kenshi biragoye. Ni navyo hari ibihugu byinshi muri Afurika bitangana busa abantu bakaca kujya hanze, cyo basanga nk'aho abanyeshi baronse busa z'ibihugu nyine babamo bagiye kwiga. Rero muri icyo gihe biragoye cyane kugira ngo umenye ati ninde afise amakosa cyangwa ninde afise amakosa, ariko byose bivana no gukunda igihugu cyawe, bivana patriotisme ubuntu umuntu aba afise akavana na stabilite igihugu uba uvuyemo.
Murakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Octave ari ku murongo, uratwumva?
Yego, ndabumva neza.
Uri he?
Ndi muri Amerika, muri Iowa.
Yego, ufise ikibazo baza umutumire ikintu bishikirize.
Ngewe mfite ikiyumviro ko ku cyerekeranye n'ikibazo bari kubaza kuba bafite amakosa.
Yego,
ngewe nizere ko nta leta turi gutunga agatoki turi kuvuga Afurika muri rusange.
Yego,
nsanga iyo tugeze muri ibi bihugu dusa nk'aho ibyiyumviro byacu bihinduka, ugasanga turashaka gukora ibyo dutekereza, cyangwa se navuga nk'uko tuba dufite uburenganzira bwo gukoresha ibyiyumviro byacu, usanga ari ibintu biba byarabuze mu bihugu byacu. Hari nk'ikintu uvuze ati nk'Ubushinwa bashaka gukoresha nk'amadiaspora, usanga bo bemerera diaspora igaterana ikavuga iti wenda aya mafaranga duteguye tuzayakoresha kugira ngo urubyiruko rutere imbere muri ubu buryo ubu n'ubu. Ariko usanga nk'andi maleta yacu niba icyo kintu gikozwe bashaka ngo mu bikore uko bo babishaka, kandi ugasanga ntibiri guhura. Kandi ku bitekerezo n'urubyiruko nsanga ibihugu byacu ukuntu biba bimeze politike akenshi biba bifite ntabwo ari biba ari iyo guteza imbere urubyiruko, ahubwo baba bakora ibintu bisa nk'aho bisa na politike bafite muri iyo minsi, ariko usanga atari igihe kizaza nk'uko bino bihugu byo bikora. Nibyo ureba, usanga iyo tugeze hano ibyiyumviro byacu bisa nk'aho bitandukanye uko twe dutekereza. Aba hano usanga nko muri Amerika bakora iterambere cyangwa igenamigambi ry'igihe kirekire, ariko usanga iwacu ibyo bintu byaranze, usanga buri gihe abantu bashaka gukora ibintu byinshi kandi mu gihe gito. Ugasanga rero nk'urubyiruko tuvuge niba yakagombye guhera ku kantu gatoya kugira ngo azamuke, ariko ugasanga wenda politiki ihari muri icyo gihe niyo gukoresha wenda umutahe munini cyangwa se capital, ugasanga biradusize cyane. Niyo mpamvu usanga iyo tugeze hano tubona uburyo bwinshi tutari twarabonye iwacu. Njyewe mbona abayobozi hari ikintu bakora, njye mbona uruhare runini hari urwabo, naho urwaruka rwo ruri rwiteguye gukora igishoboka kugira ngo rutere imbere.
Murakoze.
Murakoze.
Icyo cyumviro cya Octave yari karavuga yariko ashigikira ivyo mwari ko muravuga, kusanga kenshi hadakogwa imigambi itunganijwe mu gihe kirekire kiri imbere.
Niko ndabona ko yabiciye ku masonga nawe nyine nibyo na nibyo se yavuze ku kirekire ivyumviro, nico cyo mvuga ati yari bana situation sociale yo sociale bari bana nibyo byumviro ko nibyo abantu iyo bagenza amahanga hari ibintu byinshi bigari byinshi babona bashobora gukora, aho ugasanga ibyo bintu iyo ugiye kubikora nko mu gihugu
mamu usanga kenshi ngo ivyumviro byawe ni ivyumviro babiri muri uwo mwanya mu gihugu gasanga ntihuriranye ugasanga biragwira ngo ushiye mu ngiro imigambi yawe nivyo avuze vyerekeye politiko cyangwa avuze vyerekeye priorite ugasanga muri ico gihe imigambi yawe ntijanye na priorite z'ico gihe mu gihugu urimo kenshi biba biragoye cyane
naho kubabona ko Afrika nkaba aba gerageza gutanga isiguro ku kugene idatera imbere bavuga ko bifatiye kuri kahise k'ubukoloni bifatiye ku ntambara z'urutavana ko ariko hari ibindi bice byo ku isi byagize ibibazo nk'ibyo byakoronijwe n'Ubushinwa bwarakoronijwe n'Abayapani igihe kirekire Ubuhindi bwarakoronijwe n'Abongereza igihe kirekire hari abavuga ko Abongereza hari igihe bavuga ko babona Abashinwa n'Abahindi ko hari atari n'ibiremwa muntu bari ku rugero rw'ibikoko canke iki ariko baravuye muri ivyo bibazo barakenyera barahindura ukuntu biyumvira barakenyera iterambere ni kuko muri Afrika bidashoboka
icyo kintu nibyo bazi ego urazi tuvuga imico n'imigenzo niyo guvya cyafise imicaro n'imigenzo nibaza ko imico n'imigenzo mu Afrika yo guhindi muri n'Ubushinwa yatandukanye n'imico yo muri Afrika yatandukanye hari kintu nako navuga ubwambe ikintu cyo gukunda igihugu patriotism uravye Ubushinwa cyangwa Ubuhindi kugira ngo bushike aho bugera bugeze hari ibintu byinshi byahindutse nibyo kandi tuvuga ko bavuye muri izo ntuzenya z'ubukoroni kuba zivuyemo kare cyane gusumba Afrika tubiravye ni nko mu mwanya umwe ariko uravye ukuntu bobo bateye imbere bako bashitse kure ariko Afrika ikiri mu bihugu byinshi bivana rero nuko navuze ati patriotism kuno mashuwa situation cyangwa sisteme y'igihugu kuno abantu bashobora gukunda intuzenya urwanko bagakuraho ukagisha abantu ko ari bamwe ko bashobora guteza imbere igihugu kandi ukabafata no mu mugongo kuko turazi Ubushinwa turazi Ubuhindi nako nabivuga ati bafasha urwaruka rwinshi rwiga hanze kandi bisubira inyuma kugira ngo rangure imigambi ugasanga ko yiga tekinoloji n'abantu bateye imbere ibintu bijyanye no kumenyekanisha amakuru communication tekinoloji baraza titugiye tugeza gusubira mu gihugu bafite ikintu cyitwa patriotism ukunda igihugu cyabo ariko muri Afurika ni bakeya cyane iyo bagiye hanze kabisa usanga baranibagira aho bavuye
n'ahandi ku bandi bavuga ko ngo abategetsi muri Afurika muri rusangi usanga bashira imbere ubwoko intara n'imiryango yabo ko ngo igihe cyose ingendo nk'iyo inyifato nk'izo ihari iterambere rizoguma ari inzozi muri Afurika abavuga gutyo mu bibona gutyo
musanzwe bavuga n'ivyo mu gihe mu gihugu haba hari ikintu cyitwa division ugasanga kugira ngo jewe mpakaze umuntu nkabanza kuraba hava simba cyangwa ubwoko simbaze kuraba icyo ashoboye gukora ibyo bintu kenshi biratuma ibihugu byinshi bidatera imbere ibyo bavuga ni nicyo bavuga ati ikintu cya mbere kiba gihari ni gukundisha kwerekana ko abantu ari bamwe mu gihugu kandi ko bashoboye guteza imbere igihugu ukarondera ukaraba uwo bishoboye gusumba ati uyava avanga kuko ibintu ya rejira ibintu byo guha akazi bivanye n'ubwoko canke intara canke aho umuntu kumenyana ego nibyo kuri cyose cyo birabaho birakunda ariko kenshi umuntu ashira imbere cyane ati ese umuntu arabishoboye kandi kwa kuse n'uburenganzira iyo umuntu yononye akazi atagashoboye kwa kuse uburenganzira kumubwira ati kinjura reka dushire wundi umuntu ashoboye gukora icyo kintu cyo kibabuze kenshi mu bihugu byinshi byo muri Afurika
tugaruke ku mirongo ya telefone sezikeye aratwakuye sezikeye uri he
niriwe neza igihugu cya Amerika ndi Bujumbura
ego ufise ikibazo cy'imviro
ni cy'imviro mfise imbere ya byose manje kuramutsa umutumire nongera ndamutsa kandi n'abari ko barumviriza bose igihugu cya Amerika nabonye icyo mwashikirije uno munsi ku kiganiro muvuga muti umugabane wa Afurika uteye imbere umugabane wa Afurika ufise ubutunzi budasanzwe umugabane wa Afurika ni kabuki udashobora kwegera imigabane mu butunzi iterambere ryabwo ntaho tubona k'uwo mugabane rero jewe nashaka gutanga icyumviro mfatiye ku by'umutumire ariko aravuga hari ibitari bike uno munsi bivugwa abanyafurika boba biyumvira gute ibyumviro byabo bimeze gute mbese icyo shoba gituma uno munsi badatera imbere kubwira ibyumviro byabo bitarahinduka jewe wanashima sinabifatira ku icyo hanini jewe nashaka gutanga intererano fatira kuri icyo kivuga giti Mwisanzwe umugano wa Afrika ufite ingorane nyamukuru imwe, icyo nakwita lo bon leadership visionnaire. Igihugu byinshi twumva biteye imbere, igihugu byinshi byitwa Ubushinwa byakoronijwe nk'uko mwamwe muri ko murabivuga, igihugu by'Ubuyapani byakoronijwe nk'uko muri ko murabivuga, muri ko murabivuga biteye imbere, igihugu bya Singapore no munsi muri ko murumva bikubura emerge no munsi. Ibihugu byinshi cyane ariko bitanga akarorero si uko bitakoronijwe, si uko bitagize ingorane muri kahise. N'ibihugu by'Iburayi wanashima byakoronije ibihugu byacu bya Afurika byaraciye mu ngorane zidasanzwe za politiki. Mugabo harabonetse umuti udasanzwe muri ibyo bihugu, umuti wa leadership visionnaire. Habonetse abarongozi b'intangarugero bafata ibintu mu minwe mu bya politiki, baba bakuru b'ibihugu, abandi batwara ibihugu kugira bishobore gukunda ko ibihugu bitera imbere. Ntanga insiguro yanje kufatiye ku karoro kamwe muri bwa politiki byo bita gauche. Muri gauche n'iby'iburyo bita droite, gauche bavuga ngo ni byiza ko habanza gusasagazwa indero, hagatangwa amahera menshi mu by'indero kugira abanyagihugu bige, kugira bashobore guteza imbere ibihugu byabo. Ibyo nabo bakavuga bati ahubwo ibibambe si icyo cy'ibanze, icy'ibanze ni uko haboneka abantu b'intangarugero babanza gufata ibintu mu minwe, mu nyuma bagakora icyo no kwita ari bantu bariko baravuga guteza imbere indero. Rero je mvuga nti hategerezwa guhaguruka abarongozi b'intangarugero muri Afurika bafata ibintu mu minwe, kandi abo bantu bakaba atari abantu batera bashyira urwamo hejuru, batwarira hejuru ibyiyumviro byabo. Abantu bakorera mu gace rero baciye bugufi. Twarabonye abantu b'intangarugero nk'abitwa ba Thomas Sankara, ni abantu bari baje bazananye umurindi ukomeye. Mugabo ugiye kumviriza, ugiye kuraba reform, ni abantu batwarira hejuru rwose. Rero je mvuga nti ibihugu byacu bigiye gutera imbere kubura uburongozi nyabwo. Uburongozi rero iterambere nshya rikurikira. Byongere ndangirije ku iki, ibihugu turakunze kumva ibihugu biteye imbere ukaza wumva ngo muri kijya gihugu nta biturire barya. None ubwira abanyagihugu bacu babyo ni uko badakunda, batoshobora kwima, badakuba botoba bakunda kwiha akacame kuya kariye, ni uko ari uburongozi utuma badakora ibyo. Rero ntituzose no kwitwaza rwose wanashima iyo influence exterieur n'ubwo ihari kandi ikomeye yabibura yabatuma ibihugu byacu bidatera imbere, ntitubyitwaze rwose. Ahubwo dukore ibishoboka rwose kugira dushobore kuronka uburongozi nyabwo bubuza ba bazungu, bubuza influence exterieur kuza konona ibihugu byacu bya Afurika. Rero bihagaze ku burongozi, si abantu babanza guhindura ibyiyumviro, bihagaze ku burongozi. Murakoze cyane,
turabashimiye. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri rusanga, aho turiko turavuga ku ntambamyi zoba zituma akarere ka Afurika kadatera imbere, harimo abashira imwe mu ntambamyi nkuru imico no kugenda abantu biyumvira muri Afurika. Icyimvuro cha Sezikeye yari karavuga ko kubwiwe ngo ikibazo nyamukuru giteza gutoregwa inyishu cerekeye ngo ubuyobozi abarongozi b'intanga rugero ngo batatwariza hejuru bashira mu ngiro ivyimviro vyiza vyo mu gihe kirekire vy'iterambere ry'ibihugu byabo batwariza hasi mu havuga iki.
Ego ivyo yavuze nivyo birumvikana kandi ni kintu kiri mu bintu nyamukuru bituma ibihugu byinshi bitera imbere. Urongozi gusonera inzego, gusonera amategeko no kuyakurikiza, kuko ije yavuze ya Tanzania karero keza kubyerekeye ibintu by'igiturire nivyo abantu benshi no bavuga ati bihugu byo muri Afrika byanga gutera imbere gutera imbere byanze kubera ibintu by'ibiturire ari byinshi kandi tuvuga ko abantu bose ni bamwe nta muntu adakunda gutera imbere individual masha adakunda amafaranga igituma hanze bihugu byinshi biteye imbere abantu iyo korupsiyo itari hejuru cyane kubera haba amategeko kubera ubufashwe hari korupsiyo yahabaye bikagaragara akaba ari ibintu ibimenyetso cyangwa ibintu byemeza ko igiturire cyabaye umuntu arashengezwa kandi akagira amategeko agakurikizwa rero mu bihugu byinshi bivanye n'icyo tubavuga mbere za regionalisme ubwoko n'ibiki ibyo byarishe ibintu byinshi cyane usanga amategeko atakurikizwa biba bivanye n'umuntu aho aba ava hama nivyo uburongozi ino cyitwa innovation and leadership ikintu gikomeye cyane ibihugu byinshi nivyo urabyo kuno byateye imbere byavanye no kuntu nuzenya abategetsi bamwe bafashe ibintu mu minwe bazanya leadership itandukanye n'indi barakundisha igihugu abantu hama bonyine bagatanga na karorero kuko umurongozi mwiza murongozi ashobora gutankarira abantu bagakurikiza bakaraba ikintu akora nabo bakaraba ko yerekana karorero abantu bagakurikira karorero kiyo ibyo ntuzenya CZK yavuze birumvikana nyinshi kabisa
twako turavuga ko ibihugu byinshi byaciye mu bibazo mu mateka yavyo mu nyuma bikava muri ibyo bibazo bigatera imbere no mu karere ka Afrika umuntu afashe nk'izinga rya Maurice ni zinga ryaciye mu bibazo bikomakomeye bijanye n'ubwoko baragirukoba bijanye n'imibano ni zinga rigizwe n'abantu bo mu bwoko butandukanye ico gihe hari uko kutumvikana hagati iyo migwi yose igize ico gihugu mu nyuma ivyo barashira ku ruhande bahindura n'uburyo abantu biyumvira barahindura ukuntu abantu biyumvira babashiramwo ico no kwita culture du travail gukora bakabakuramwo ibintu nkumbure umuntu yo kwita ubunebwe Maurice ubu ni zinga rikomeye cyane aho ubutunzi bw'ico gihugu bumaze kugera ku rugero rukomakomeye kandi cyitwa ngo kiri ku mugabane wa Afrika niko ko ibindi bihugu byo muri Afrika bitofatira akarorero nko kuri Maurice
yego wavuze ikintu cyiza bagati cyo travail musanzwe ushaho guhindura n'izenya mentalite y'abantu kabashiramwo kido travail kido travail bakare ku bunege yevana na systeme baba washinze nyivyo cyane na nizo opportunity uba wabahaye kugira ngo bakore kuko nta muntu yo kwanga gukora iyo muhaye opportunity yo gukora ico kintu ku isi yose kiragaragara opportunity ico kintu opportunity kintu kiba gikomeye iyo gufishije rero muri Afrika gituma bitete bidashika ku rugo rugerwa iri Maurice kuko go guhindura iyo culture ukagira kito tukavana bakare ku bunebwe nuko izo opportunity nyinshi ziba zidahari zibura opportunity cyane cyo novuga ko hama inuzenya iri Maurice nivyo ibintu byinshi byarahindutse mu kijya gihugu byarahindutse niyo leadership aho twavuga ubwa mbere nuko bamwe abantu babivisionere babonye ati harakwiye kuri gukorwa ikintu bakaraba system ihari mu uwo mwanya bakavuga ati bakaraba kure ati dushize iyi migambi turabona ko mu myaka iri imbere apana myaka ibiri umwe itatu myaka iri imbere ibintu bishobora guhinduka yego
hari abashaka gushigikira Afrika bakavuga ko Afrika bakidoga bavuga ko Afrika itavugwa ukwiri muri rusangi mu binyamakuru na cyane cyane ibinyamakuru byo mu mahanga muhavugikaho
mwisanzwe nivyo kandi kenshi tukunda kuvuga ati ibinyamakuru byo mu mahanga ibihugu byinshi bafise ibinyamakuru byabo birafise n'abantu bakora ibintu bitandukanye ko turavye ntanze nk'akarorero ibinyamakuru nduvuga ku binyamakuru turavye nk'ukuntu imigenzo n'imico igaragazwa yerekanwa ibihugu biteye imbere ama media yaho cyangwa abajene b'abantrepreneur abantu bakora ibintu by'ama cinema bakora ibintu by'indirimbo uravye ko bagaragaza imico urabona ko imico yabo nituma haba na attraction ituma abantu bahurumbira kuja muri ibyo bihugu imico ituma abantu wenzestisa muri ibyo bihugu rero bivana n'ukuntu image berekanye y'ibyo bihugu hama ama kuvuga ku byerekeye ama media canke yo hanze nibyo bisanzwe nabonye ama media yo hanze itegezo ama media yo hanze uravya amafaranga haba avuye ukaraba n'abakondisho abahari bategezwa gucagwa cyangwa gutora ino bashaka kuvuga kenshi nivyo usanga bafise ikintu bita ntuzenya yabo editorial akavuga ati kina ikintu abona ko kitariyo ni niveau international cyo twovuga twovuga iki twogira uko biba bivanye naha amafaranga bavuye bivanye na audience yabo nayo nyine babashaka kuha izo information rero byose nivyo ukuntu mushobora kudandaza image y'igihugu yatuma igihugu bishobora gutera imbere cyangwa ikononekara kandi nivyo ukuntu wavuze uravye Afrika ntuzenya ama image cyangwa ukuntu Afrika ivugwa kenshi wishikiye kuri telewo nyine ukirabira ushobora kubona ko hari ikintu kweri kiba gitandukanye n'ibyo bawumva n'ibintu bibica koko ukuntu zenye kuba mijya yo hanze
kubavuga ko Afrika yoba yara hayi mugongo ibijanye n'iterambere siko mubibona
ko Afrika yoba yahaye mugongo ibyerekeye iterambere
yego
sinibaza ko Afrika yoba yarahaye mugongo ibyerekeye iterambere me nuko njye ko ndavuga tujye turavye kahise go tureke kuvuga ubuhindi no bushinwa ariko niyo mentality nako ndavuga kuko gushika ubu uravye ibihugu byinshi babizeye biba bizeye gufashwa cyane ngo migambi iterambere ibihugu byinshi byo muri Afrika turavye ku rugero nyine gubu iyo byose bivana na mentality bivana n'ukuntu rero abantu baba barevoliwe ego sino imigambi iterambere Afrika yo nyene nkuno abamwe bamwe ba telefone bavuze hariho potentiel hariho gwaruka gwinshi naho ruko rurasohoka ariko ruja kuronda ama opportunity hanze hariho intuzenya ubutare hari byinshi bigaragara ko Afrika navyo birazwi ko ari potentiel niyo itunze nkishi niyo ikise ibintu byinshi ushaka gukogwa ugasanga Afrika nyine ishobora gutera imbere mekinyo kibuze gusa niyo leadership niyo mentalite ni ya nje no vuga mu chamake
na kibazo turako tuvuga cyabo bakiri bato ico kibazo cabimukira b'abanyafrika bariko bava mu bihugu byabo kenshi ugasanga biroshe baca mu bice bitameze neza ubuzima bwabo bakahasiga ubuzima kenshi turako turavuga nk'abagerageza kujibura yabaherera muri Sahara na Mediterane hari n'ahandi baca izindi nzira abantu batazi nk'ubu abantu benshi ntibari bazi ko abanyafrika baca mu karere ka Amerika y'ubumanuko bagerageza kuza muri Amerika benshi bagaherera mu nzira ico kibazo iherezo ryacu niko ko kitavugwa cyane ku rwego rw'abategetsi bo muri Afrika batabona ko ari kibazo cyo kwicarirwa
ikituma novuga nuko ndusubira inyuma kwanza tukaraba ubutegetsi bwo muri Afrika kenshi uko nubagubatse turavye nk'abantu babarongozi baba bari hejuru kenshi ni gake cyane ushobora gusanga hari nk'ugwaruka nk'abajene ndavise ko nk'ugwaruka ruri mu munsi nk'ugwaruka rw'imyaka 50 ruhabwa kwizegwa rugahabwa responsabilite kugira ngo rukore ikintu ni gake cyane muri Afrika ico kintu kiboneka ni bihugu bike cyane byo kwizera bya opportunity abajene bafise imyaka 25 responsabilite ikomeye ni gake yo kenshi benshi baca barondera kuri bashobora kusohoka bakagenda kurondera hanze ndibaza igituma Afrika kenshi bitavugwa ni navyo ivyo bavuze n'ivyo hari n'abaja baca za Venezuela baca za he bakontura bashaka kuza muri Europe ugasanga bagiye gucana kure cyangwa ugasanga yagiye akamara n'imyaka n'iyindi arindiye kuzoronka opportunity yo kwinjira muri Etats Unis ni benshi bagenda baca muri Amerika Latine ni benshi ariko kenshi ntibivugwa nuko bibaza birateye isoni siko nubivuga kuko ni perte ya matere promye tuvuze matere promye kenshi tuvuga ngo ubutare ni iki ariko ubwo butare buhingwa n'abantu iyo main d'oeuvre ibuze iyo abantu bagiye kandi bafite ingufu b'abajene kenshi ndibaza birateye n'isoni yateye isoni cyane ifale ko ugwaruka rwizegwa rugahabwa responsabilite kuko ugwaruka ni nako kazoza k'igihugu niwe rufise ingufu ivyo bihugu biba vyarateye imbere ubushinwa n'iki niko vyinjiye cyane mu gwaruka karurungiza ja kwiga hanze ukizegwa rugarutse gahabwa akazi ukizegwa n'ijinjiro ryawe bigakurikizwa ukumvirizwa apana kuba influence na ntuzenya n'imigambi y'uwo mwanya ubusanzwe ihari nka ngukuntu Octavia bivuze urumva
yego turagushimiye turashimiye mutumire wacu
nashimiye na jewe
Osem Butoyi umurundi yanonosoye ibijanye n'imico y'abantu hamwe ni ivyigwa bijanye n'iterambere mu gihugu cy'Ububiligi turako turavuga ku bibazo bituma Afrika idatera imbere kubabona ko kumbure imico n'ukugena abantu bimvira muri Afrika ari kimwe mu bibazo ariko twavuze n'ibindi n'izindi ntambamyi n'icyizere gishobora kuhaba kugira ko karere gashobore guhambya utundi turere two ku isi mu bijyanye n'iterambere. Dushimira abaduteze amatwi, abakurikiranye iki kiganiro, bahamagaye bagashikiza ibyiyumviro, kabaza n'ibibazo. Namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Mukurindira mugire ibihe byiza.